Ego abantu bari ndo muri Amerika cyane cyane bashyigikiye ibyo byo guha uburenganzira abo bantu baje kandi bamaze imyaka itanu kandi bafite abana bavukiye bafite uburenganzira babifashe neza. Ikigoye umuperezida Obama ni uko hari abantu batangiye kuvuga bati kumbure Abanyamerika bose babishaka kandi bisanzwe bizi ko Congress yanze kugira itegeko ryerekeye abo bantu.
Kuri abo bantu nyine reka twumvirize bimwe mu bintu hashikirije ejo aho avuga ko mu gihe hoba hari abategetsi badakunda iyo ngingo afashe boca cyane cyane abashinga amateka n'abakinguza amateka boca baja hamwe bagakumvikana ku itegeko ryo hindura ukuntu abimukira muri Amerika itegeko rya kera rimeze kuko n'itegeko ryatagiye reka tumwumvirize.
And to those members of Congress who question my authority to make our immigration system work better or question the wisdom of me acting where Congress has failed, I have one answer. Pass a bill.
Nashaka ndabazi Professor Atanze Gahungu, mbega murabona ko aho teyakamu abakinguza amateka n'abashinga amateka kubo kwicarira iryo tegeko muribaza ko muri iki gihe afashe iyo ngingo bazoca bikebuka kuko hari haize amezi atanu yarabashikirije itegeko ryatowe mu nama nkinguza amateka ariko rikicarikwa mu bashinga amateka batari bwagire icyo rivuze ko mbega muri iki gihe afashe iyo ngingo muribaza ko bazoca bikebuka bakiga iryo tegeko.
Kwikebuka barashobora kwikebuka ababizi neza babitohoza bavuga bati hari kwinshi bashobora kugira byo gutuma iryo tegeko rya Perezida Obama barisubiramo bakanajyanka mugabo bose babiraba bavuga bati uko bazogira kose bizaba bigoye kuko ubwa mbere hoho ntibashobora kurikuramo amafaranga y'amahera amafaranga iryo tegeko bisanze ryifitiye amafaranga yaryo abarigejwe bafata amafaranga ya bazokoresha amafaranga ya leta.
Hari abashinga amateka n'abakinguza amateka eka n'umukuru w'inama nshinga amateka ahejeje kugabisha avuga ko bashobora gufata bafise inyingo nyinshi bashobora gufata mu kwankiriza iryo tegeko bavuga ko Perezida Obama yafashe adakurikije amategeko kuko bavuga ko abashinga amateka n'abakinguza amateka ari bo mu bisanzwe batora itegeko baravuga ko bashobora guhagarika na leta barashobora kuvuga ko bashobora kwima umutahe iryo tegeko naho mwabivuze ko gatonya baravuga kandi ko bashobora no gufata ingingo yo kumushira imbere butungane ikintu mwibaza bashobora kugira muri ivyo bintu cyane cyane igihe bazofata ubutegetsi mu kwezi kwa mbere mu mwakuza ni nk'ikihe muri ivyo bitatu byose tuvuze
muri ivyo bitatu byose mu duheweje kuvuga byose biragoye barashobora kugira bimwe abakurikirije ya Clinton kera by'ukugomba kumukomboza ariko ntibishoboka nk'uko abantu bose babizi kuva Perezida Obama atwara nk'abandi baperezida bose bamugiye imbere usanga abashiramanza bakuru bose niwe yabashizeho ibyo rero bizogorana. Bashobora kandi kuvuga bati iryo tegeko reka tubifate tubyime amafaranga ibyo biragoye ibyo abantu bavuga bishoboka gusa ni ukugira ngo iryo tegeko barinde abo bantu bataronka akarenganzira canke bavuga bati reka tugabanye abantu bashobora kuza reka tugwize abantu bazohora birukanwa ariko na byose abaraba bazi kubitohoza bavuga ko bitazokunda kandi bizomwara umwanya muremure
ariko baravuga kandi ko mu kumwihora bashobora kureka kwemeza abategetsi bose azogena aho twovuga cyane cyane nk'umushikiriza manza kizigenza wa Amerika yagenwe ejo wundi ategereza kwemezwa n'abashinga amateka n'abakinguza amateka ivyo ntibabishoboye
ivyo barabishobora mushinga ntayesebeke ivyo barabishobora barashe mugabo na byeri byo bariko baragira muri iri cyose ndio waguma bibuta yuko uko batogira ibintu bagatoba kumwe kugutuma bahagarika leta ntigume ikora nibyo na Perezida Obama yababwiye ati ntimufate icyo kintu cyo kuzana kumerera neza abo bantu bafite imiryango ntimutume bica bifata izindi ntego zose zo zihagarara ibyo babishobora mugabo ntibabishobora kandi bakabigira izo tabituma mu myaka ibiri kubitirwa na bene bagora butongo
bigire ingaruka mbi kuri bo cyane cyane matora yo mu 2016
yego cyane bizoca bituma bibagora.
Professor Atanaze Gahungu murakoze cyane gose kuko nyamwaduhaye
yego ne urakoze gose.